ili n'izwi rya Amerika. Izwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi, uno munsi kwa gatanu itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Nge warumva mvuga ngo u Rwanda ntabwo rwabaho rudafite Kagame. It has never come from me at all. So wabibajije wabivuga.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame igihe yashikiriza ejo ku munsi wa kane kandidatire yiwe komisiyo y'amatora mu Rwanda.
Abanyarwanda bagomba kwitegura bo ubwabo kuyobora. Haba mu ishyaka rye, siwe ugomba gushaka umusimbura. Ishyaka rye rigomba gutanga urugero rwa demokarasi.
Uwo ni Philippe Mpayimana, umwe mu bifuza kuyobora u Rwanda mu matora ategekanijwe mu kwezi k'umunani muri uyu mwaka, yashikirije ibyangombwa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Waramutse Alois.
Waramutse Fidele. Tuyahere kuri iyi nkuru y'inkino. Umusore yamuka mu Rwanda azwi ku izina rya Frank Ntilikina ahejeje kwemerwa kuzokina muri shampiyona ya basketball ya hano muri Leta Zunze za Amerika yitwa NBA mu ncamake mu Cyongereza. Mu kanya mpejeje kuvugana na Ernest Ugeziwe asanzwe ariko yimenyereza ku ijwi rya Amerika aratubwira iby'uyo mukinyi.
Nibyo koko uwo musore amaze gutoranywa n'ikipe ya New York Knicks kuba azakinira ikipe muri sezi itaha. Ngira ngo ni ibintu twabigarutseho mu makuru yacu yabanje tubabwira ko turibuze kubikurikiranira. Abaye umunyarwanda wa mbere ubashye kugera ku rwego rwo gukina muri shampiyona ya Amerika y'umukino w'intoki ya NBA.
Ariko Ernest, uwo munyarwanda azwi gute kugira agere kuri iyo ntambwe?
Yakiniraga ikipe ya SIG Strasbourg, ni ikipe ya basket imenyerewe hara mu gihugu cy'u Faransa, cyane cyane ko yanakiniye ikipe y'u Faransa y'abakiri bato. Abantu ro bari bamuzi, naho ngira ngo aba bantu batoranya bakinyi bo mu baba hano muri NBA bagiye kumugabane w'Uburayi abona ukuntu itwaye neza, niko kumuzana, niko kuvuga batireka tumuzane hano aze gukina nawe yigaragaze nk'abandi. Ubundi twari tumenyereye abakinyi nka ba Mutombo, ba Ibaka n'abandi batandukanye bo muri Afrika yo hagati, Kongo na za Sudani, kuba rero batangiye noneho no kugera ku rwego rwo kuvuga bati mu Rwanda cyangwa se muri East Africa, muri aka gace Rwanda ruherereyemo, Burundi, harashobora kuba hari abakinnyi. Iyo hagaragaye umuntu umwe gutya akagenda akitwara neza, twizere ko nawe azanitwara neza. Iyo agaragaye akitwara neza, ngira ngo biba ari ugufungurira amarembo abandi.
Arakoze mugenzi wacu Ernest Ugeziwe. Radio y'Abafaransa RFI irababazwa n'uko abategetsi ba Repubulika iharanira demokarasi ya Congo banse kongereza ikiringo cy'umumenyeshamakuru wayo ari Kinshasa ku murwa mukuru, ikavuga ko bibangamiye umwuga wo kumenyesha makuru. Mu itangazo yasohoye, RFI imenyesha ko imaze amezi atatu yarasavye ko umumenyeshamakuru wayo muri ico gihugu Sonia Rolle yo kongerezwa uburenganzira bwo kubandanya akorera muri ico gihugu, ariko gushika ubu ngo nta nyishu iratangwa. Ivyo ni mu gihe radio yakatiwe umurongo na Leta ya Congo, ikaba itacumvikana i Kinshasa kuva mu ntango z'ukwezi kwa 11. RFI gasaba abategetsi kubasubirizaho uyu murongo kugira uburenganzira bwo gutangaza amakuru bwubahirizwe. Mwamenya ko umurongo wa RFI imwe mu maradiyo yumvirizwa cyane muri ico gihugu ndetse no mu bindi bihugu bya Afrika bikoresha ururimi rw'Igifaransa, wakaswe ku itariki ya gatanu ukwezi kwa 11 mwaka w'2016 heze, imbere yaho atunganijwe imyerekano yiyamiriza Perezida Joseph Kabila. Senare nkuru yo muri Ghana yatangaje kuri wa kane ko abantu babiri bahoze bafungiwe mu ibohero ry'Abanyamerika riri i Guantanamo muri Cuba basanzwe bari ku murwa mukuru Accra kuva mu kwezi kwa mbere muri 2016 bahazanywe bidakwijwe amategeko. Iyo sentare imenyesha ko mu gihe leta itosaba inama nshingamateka kwemeza canke guhakana igumizwa ryabo muri ico gihugu mu kiringo c'amezi atatu baca basubizwa muri Leta Zunze za Amerika ubutarariye. Muhammad Umar Muhammad bin Atefe hamwe na Khalid Muhammad Salif al-Dubi nabo nizo mbohe zibiri nibo babaye imbohe za mbere zari muri Guantanamo zarungitswe mu gihugu cya Afrika iri munsi ya Sahara ku ntwaro ya Perezida Obama. Kugara iryo bohero byari mu byo Obama yari yemereye abamutoye kurongora Amerika, ariko byaragaragaye ko ibihugu bitari bike byanse kubakira. Gushika ubu abashika 40 nibo batararonka ibihugu bibakira hano muri Amerika. Abashinga amateka batari bake bakaba bariyamirije ko abo banyororo bahonyoza ikirenge muri iki gihugu. Ubwongereza bumenyesha ko butazokwirukana umunyaburaya aba muri ico gihugu mu gihe buzoba buvuye muri uwo muryango w'ubumwe bwa Buraya. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza, Theresa May, mu nama y'uwo muryango yabereye I Bruxelles mu Bubiligi ejo kuwa kane. Ariko Theresa May yaragabishije abakuru b'ibihugu 27 bisigaye muri uyo muryango ko leta yiwe itazigera yemera ko sentare y'uwo muryango yivanga mu manza zerekeye uburenganzira bwabo banyaburaya niyava muri uyo muryango. Mwamenya ko imiliyoni zirenga 3 z'abanyaburaya arizo ziba mu Bwongereza, mu gihe imiliyoni umuriyoni urenga w'Abongereza nabo baba mu bindi bihugu by'uwo muryango wa Buraya. Kazoza kabo banyagihugu biri mu bintu 3 byihutirwa abanyaburaya bifuza kuganira ko n'Ubwongereza imbere yuko ubuva Burundi muri uwo muryango mu kwezi kwa 3 ni mu mwaka w'ibihumbi 2019.
Urakoze Aloyisi kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda I Washington DC. Umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Ejo ku munsi wa kane Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagejeje kandidature yiwe kuri komisiyo y'amatora kuko ari we azohagararira umugambi uri ku butegetsi FPR Inkotanyi mu matora y'umukuru w'igihugu. Umumenyeshamakuru wacu Eric Bagiriwubusa ari Kigali mu Rwanda aremeza ko umutekano wari wakomejwe ikomeye mu bitandukanye no ku bandi bakandida. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, Perezida Kagame yarahakanye amakuru avuga ko ayo matora zoba atarangwamwo ihiganwa. Ibindi kuri inkuru rero twumvirize umumenyeshamakuru wacu Eric Bagiriwubusa.
Abarwana shaka ba FPR Inkotanyi shaka riri ku butegetsi mu Rwanda kuri komisiyo y'amatora kwitsaha ya 6 n'igice bakiraga Perezida Paul Kagame azanye kandidatire ye yo kuzahagararira ishyaka riri ku butegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwa 8 uyu mwaka. Bitandukanye no ku bandi bakandida batambutse kuri komisiyo y'amatora uyu munsi, umutekano wari wakajijwe bikomeye. Perezida Kagame yaje yitwaye mu modoka arinzwe bikomeye n'abasirikare bamufungurira umuryango w'imodoka aratambagira kuri komisiyo y'amatora agenda pepera abarwana shyaka babarirwaga byibura mu 500,000. Yahise akomeza mu cyumba cya komisiyo y'amatora gutanga kandidatire n'abanyamakuru bake. Nyuma yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru bamubaza ku bibazo bitandukanye bireba ubuzima bw'igihugu. Abanyamakuru bashatse kumenya niba amwe mu magambo yavugiye mu nama y'ishyaka iheruka kumwemeza agatanga umukoro ku barwana shyaka wo gutekereza kuzamusimbura ubwabyo yarashatse kuvuga ko azava ku butegetsi. Icyo gihe yavuze ko bagomba kongera ingufu mu mikorere ku buryo mu myaka 7 cyazaba cyose bitazanyura mu nzira y'ibusamu. Perezida Kagame yavuze ko hari abashobora kuba baramwumvise nabi, ashimangira ko mu myaka 7 ku butegetsi yavugaga ko kibanza ari gukora cyane kuruta n'ibindi bikazaziramo. Yirinze gutomora igihe ashobora kuzavira ku butegetsi.
There will be no shortcuts and referring to my succession alone.
Ntayibusa mizabaho kandi kuguma kukunsimbura gusa n'ukumva ibintu ko ntabivuze. Mukuri mvuga ko ntayibusa mu byari byagutse. Byari ukuvuga kugera ku byo dushaka kugeraho mu gisobanuro cyagutse. Perezida Kagame agiye kongera kwitoreza gutegeka muri manda ya 3 binyuze mu guhindura itegeko nshinga. Kugeza ubu benshi mu bategetsi bagenzwe banahirimbataniye ku kubohora u Rwanda muri 94 bamaze kwemeza ko nta wundi ushobora gutegeka u Rwanda. Icyakora hakaba n'ababibona nk'ikinegwa h'igihugu gituwe na miliyoni 12 cyumva ko cyashingira ku muntu umwe. Ni ikibazo Ijwi rya Amerika yabajije Perezida Kagame igamije kumenya aho hahagaze kuri ejo hazaza h'u Rwanda igihe nyir'ubwite ufatwa nka nkingi ya mwamba y'abatakiriho. Maze mu gisubizo gitomo yadusubiza ko ikibazo tukibajije umuntu utari uwa nyawe.
No, actually, you're asking the wrong person. You should ask those people who are saying ko ibintu bidashobora gukomeza cyangwa bigira bite hatari Kagame. I'm not the one saying. So why are you asking me? Je wari wumva mvuga ngo u Rwanda ntabwo rwabaho rudafite Kagame. It has never come from me at all. So wabibajije wabivuga. Abo muganira uzabibabaze. Absolutely. Naho jyewe urandenganya kugona. Ndajya gusubiriza abajya mu kiganiro jyewe ntagira mu ruhare.
Kubera uburyo byatangiye naho bigeze itegeko nshinga ryahindutse mu 2015 ngo Perezida Kagame yiyamamaze, amashyaka afatwa nk'akomeye nyuma y'iriri ku butegetsi yaramuhariye. Ubwabyo bishobora gufatwa nk'amatora azaba adashamaje cyangwa se atabonekamo ihiganwa. Perezida Kagame we ariko asiko abibona.
Wenda azajya amatora havemo amajwi 70% ku batoye. Unuvuga ngo 30% ntabwo bemeranyaga nawo 70%. Urabyumva? Ni competition yabaye 30% ntibemeranya, 70% baremeranya. Uko ubireba kose harimo competition. Ariko wenda ni competition idasanzwe cyangwa se utarumenyereye. Birashoboka. Ariko ni bwo bwa budasa nabyo, ni ubudasa bw'u Rwanda.
Mu bindi bibazo byabajijwe Perezida Kagame harimo iby'abakandida bigenga bashaka kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, bavuga ko bagiye babangamirwa n'inzego z'ubutegetsi mu kubona imikono ibemerera kwiyamamaza, kandi izo nzego zirangajwe imbere n'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi. Kugeza ubu Diane Shima Rwigara, umugore umwe rukumbi ushaka kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, we anemeza ko bamwe mu bamusinyiye basigaye baturatuzwa kuko ngo basinyiye umwanzi w'igihugu. Perezida Kagame yavuze ko niba byarabayeho bidakwiye, ababikoze bagombye kuba bamenyekana, amategeko akabahana.
I think as we got involved in this or anything else, we have always wanted our country to be...
Ati ndatekereza ubwo batuvuze muri ibi bintu cyangwa se ibindi byo aribyo byose, buri gihe duharanira kuba igihugu kigendera ku mategeko. Dushaka kubaka igihugu aho kubahiriza amategeko bibi by'ibanze. Niba rero hari uwimwe uburenganzira bwe cyangwa bambariwe, bidasubirwaho ntibikwiye. Kandi twagombye kubimenyeshwa ababigaragayemo itegeko rigakora ibyaryo. Ndabivuga nk'umukandida wa RPF, ndabivuga nka perezida ukiri ku butegetsi, yewe ndanabivuga nk'umuntu simbyemera.
President, I'm saying it even as a person. So I don't believe it.
Imvugo niyo ngiro, niyo ntero ya Perezida Kagame. Agiye kongera kwitoreza gutegeka kuri manda ya gatatu, mu gihe bimwe mu byo yari yaremeye gukora mu iterambere ry'igihugu muri manda ya kabiri bitari ku mpuzandengo yari yiyemeje. Perezida Kagame yasubije ko hakunze kubaho imbogamizi zo kuba ubushobozi rimwe na rimwe butabonekera igihe. Akomeza kwizeza ko imyaka 7 iri imbere bizagerwaho. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tukivuga ku vyerekeye amatora mu Rwanda, Mpayimana Philippe umwe mu bifuza kuyobora u Rwanda mu matora ategekanijwe mu kwezi k'8 k'uyu mwaka, yashikirije ivyangombwa komisiyo y'igihugu y'amatora. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi.
Mu gihe cya saa 5 nibwo Philippe Mpayimana yageze ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora. Yari kumwe n'abantu batatu mu modoka bamuherekeje. Yakiriwe n'abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora, bamujyanye mu biro aho yagombaga gutangira ibyangombwa byose asabwa. Mpayimana yabwiye itangazamakuru nyuma yo gushyikiriza ibyangombwa komisiyo y'igihugu y'amatora ko nubwo yatangiye urugamba rwo guhatanira kuzayobora u Rwanda, ariko inzira ya demokarasi asanga ikiri ndende ku Banyarwanda.
Abanyarwanda bakeka ko bagomba gutora usanzwe uyobora uriho, bityo utariho ntariho ni ishuri rirerire nifuza ko abanyarwanda twatangirana kurigenga ikindi nanone nyine ni ibibazo byagwiririye u Rwanda harimo genocide yatumye yongera ubwoba mu banyarwanda bamwe bagiye bavuga bati dusubize ibyo twari twasinye abasinyura tukongera tugatangira bakwizera umukuru w'igihugu bizatuma tunamusaba ko ari ubwe udushakira umusimbu aho ngaho twaba tutangiye kuyoba ni ukuvuga yuko abanyarwanda bagomba kwitegura bo ubwabo kuyobora haba mu ishyaka rye siwe ugomba gushaka umusimbura ishyaka rye rigomba gutanga urugero rwa demokarasi
mu byangombwa Mpayimana yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora hagaragaye ibi bigera kuri bitanu bibura mu byo yasabwaga gusa uyu wifuza guhatanira umwanya wa perezida wa Repubulika yagaragaje ko afite icyizere ko n'ibyangombwa bibura ashobora kubibona mu masaha make asigaye ngo komisiyo y'igihugu y'amatora ihagarike iki gikorwa cyo kubyakira Mpayimana yavuze ko afite icyizere cyo kuzakomeza inzira tangiye yo kuzayobora u Rwanda itangazamakuru ryamubajije ko yiteguye kubona ubushobozi asubiza ko yizeye ko niba abanyarwanda bafashe imitwe ya politike bayishakira ubushobozi nawe bakwiye kumufasha
ubushobozi mpora subiramo yuko buturuka mu baturage kugeza n'ubu hari abantu benshi bantera inkunga nzasaba abanyarwanda ko amatora niba yegereje imbere bateganya yuko murabizi ko amashyaka barayafasha abantu bikora kumufuka bagatanga ndetse hari nabo basabwa kimwe cya kabiri cy'umushahara bakawutanga Mpayimana n'umunya Rwanda nawe ukeneye inkunga kuko turubaka igihugu cyacu.
Igikorwa cyo gutanga ibyangombwa ku bari batangaje ko bifuza kuzayobora u Rwanda uwavuga ko cyasojwe n'abataze ibyangombwa by'abakuru uyu wa kane barimo Mpayimana umukandida wigenga ndetse na Paul Kagame wo mu ishyaka rya FPR Inkotanyi ntiyaba yibeshye kuko bari batangaje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bose barangije gushyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora ibyangombwa basabwaga n'iyo komisiyo Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho ejo ku munsi wa kane ihinguriro ry'icyayi ryiteza mu ntara ya Murambya ryahimbaje imyaka 50 irangiye ritanguye gukora. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Ihinguriro ry'icyayi ryiteza ryatanguye guhingura icyayi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'indwi, ariko imbere yaho mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu hatanguye igeragezwa ry'icyayi mu mitumba ikikuje iryo hinguriro, nk'uko umuyobozi mukuru wa OTB Jacques Bigirimana yabwiye Ijwi rya Amerika. Uburundi bwashitse kuri icyo gikorwa bufashijwe n'ingoma y'Ububirigi nk'uko uwo mutegetsi wa OTB abishikiriza. Inyuma y'imyaka 50 iryo hinguriro ry'icyayi ritanguye gukora harabivuga amazina ku icyayi cy'abagiriye akamaro kanini. Baranzira Tarasisi ni umurinyi w'icyayi ni n'umukozi wa OTB Teza ari mu bashinga intahe.
Jewe nubatse mu 1969 mu kwicenda icyayi cyatewe maze imyaka 6 nubatse.
Turiwe atangurura kirima mu rugo begenda neza uratera imbere.
Yego mina kimwe umwimbo uragenda neza ndatera imbere. Hanyuma nacyo gituma rero kugera ubu nacyo nza gukora ishino.
Wewe ukuri umurinyi w'icyayi umaze gukura mu iki mucyayi?
Icyayi kubaho urumva amaprasera ni mato mato urumva umuntu abayeho neza kubera ko benshi ntabufite igitara ni parasera ntono ngizi. Umuntu ashobora gukuraho kubaho neza abana barize abigishije bose nta muntu asigaranye atamaze amashuri niyo nyungu nakuyemo
abarinyi b'icyayi bashorera umwimbo wabo kuri izi neteza bavuga ko naho icyayi kibatunze kigurwa amafaranga make baravye ingene ubuzima butera buzimba nishiteretse bonito asaba ko ku mafaranga baronswa ku kiro hogira iciyongereye
bo duha nkata turabona ubu turi mu bukene icyayi naco twumva mu isoko muza makungu cyararose isoko bo twongera natwe tukaronka urabona kiro kwibarabara bunya cy'ubufu ubu nibwo budutunze kigurwa amahera menshi kiro kimwe kigurwa hafi igihumbi na tanu natwe urumva ugacura hagahera nk'amezi abiri utarahembwa uza guhembwa arariye ubudeni wara uhereza abadandatsa
umuyobozi mukuru wa OTB ashima ko umwimbo w'icyayi uhingurwa na OTB teza wateye wiyongera afatiye ku mwimbo iryo hinguriro ryatanguranye Jacques Bigirimana yagize n'ico avuze kubisabwa n'abarimyi b'icyayi bijanye no kuduza igiciro cy'amababi y'icyayi
kababwiye ko ryatanguranye umwimbo w'amatoni 8 ubukaba igeze ku mwimbo w'amatoni 3000 no kuvuga by'icyayi cyahejeje guhingurwa murumva yuko ari umwimbo ushimishije twababwira yuko abarimyi b'icyayi twari badugiye igiciro bihagije cyahora ku mafaranga 140 kiraja ku 180 ubu kigeze ku 250 mu kiringo kitayenga imyaka 5 ikite iciro cy'icyayi kiva ku isoko mpuzamakungu hamagira ngo twe turonge iciro ku isoko mpuzamakungu ni ibintu bigorana si ibintu twigirira cyo gituma rero tutohenda umuntu ngo tumuhe amafaranga tutazi neza ko tuzokoma twaronse
ku rwego rw'igihugu haharugwa amahinguro y'icyayi 5 ariyo tora iri mu ntara ya Bururi jenda mu ntara ya Bujumbura teza mu ntara ya Muramza rwegura mu ntara ya Kayanza hamwe n'amabayi mu ntara ya Cibitoke umuyobozi mukuru wa OTB atangaza ko OTB ifise umugambi wo kubaka ayandi mahinguriro abiri imbere yo mu mwaka w'ibihumbi 2022 ibirori byo guhimbaza imyaka 50 ihinguriro ry'icyayi giteza ritanguye gukora byari byatewe iteka n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo hamwe n'abaserukira ibihugu by'Ububirigi hamwe n'Ubufaransa mu Burundi iteza mu ntara ya Muramza iri hagati mu Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi abigisha bahurikiye muri sendika STEB mu ntara ya Cankuzo bavuga ko atabanywanyi bashasha binjira muri iyo sendika kubera iterabwoba rikogwa ku basanzwe ari abanywanyi umukuru w'iyo sendika muri iyo ntara harageze ahahagarikwa mu kazi mu nyuma aratsinda urubanza asubizwa mu kazi inyuma y'imyaka 5 abo bigisha bavuga ko mu gihe abanywanyi batarwiriye bituma ishyirahamwe ryabo ridatera imbere kubera ko intererano ziheza zikaba nke ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fide d'Antoine Sabiman
Abo bigisha barukiye muri sendika STEB mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'Uburundi bavuga ko kuba mu ishyirahamwe ry'abigisha sendika bituma ubonwa n'abatware nk'umugumutsi abo bigisha batanga akaruhuko ko userukira iyo sendika mu ntara ya Cankuzo Arcade Butoyi yirukanywe mu kazi mu mwaka w'ibihumbi 2012 akaba aherutse gusubizwa mu kazi nyuma y'imyaka 5 yicaye Arcade Butoyi yavuye atsinda urubanza muri senari cy'imanza za leta ko administratif akaba aherutse gusubizwa mu kazi Arcade Butoyi aratubwira uko byagenze
ze kwa turi mu rugamba guko abigisha bokora amasaha abereye kuko bakora imbere n'inyuma y'umutaga kimaze gukunda baca bamfatira ibihano kuteba aho dateba ndirukanwa ku kazi kubera iyo rodepama bangiriye yo mu 2012 kandi yari yatari ikurikije n'amategeko inyuma y'ubutungane ndashobora kurutsinda urwo rubanza hageze ko bansubiza mu kazi kugira ngo bononere sendika stebe y'iwacu baca banshira ahantu ntashobora kuzobandanya nkora akazi kasendika baca banshira nko ku birometero bishika 30 aho ni telefone dakora aho tashaka kuvugana n'abandi murumva rero ubwo nuburyo bw'uko abaserukira amasendika baja kure ntibashobora gukora akazi bateza gukora aho guserukira abigisha bababona
nubwo ashima ko yasubijwe mu kazi Arcade Butoyi amenyesha ko atatunganirijwe nkuko senari cimanza za leta yari yaciye urubanza
ubutungane bwavuze yuko manza gusubizwa mu kazi hanyuma bagasha bagerageza kuharura ibirarane mu bijanye n'intwaro no mu bijanye n'imishahara ubu rero n'ibyo bari kubaraharura ndacarindire ndaye ko bizotungana mu bisanzwe uko urubanza rwanditse nikurushirwa mu ngiro hari handitse yuko nja hajye nyene nahora nkora bakongera bakamperetse n'ibyo birane by'imishahara bankatiye batarafitiye uburenganzira kwa natsinze urubanza mu bisanzwe je mvuga ko naho hote naheza gusubira aho utungane bunshize kuko n'ivyanditse ndabifise
gufungwa kuwa serukira stebe muri yo ntara byatumye abanywanyi bandi batinya kwishira habona kugutinya ko bafatwa nk'abagumutsi aba ni bamwe mubigisha bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
kubijanye na sendika ukaze baratinya benshi kubyemanga kubera bacha babona inkurikizi zo mu nyuma
niko dusanzwe turubona ariko turabona yuko hari hamakenga uyu munsi umuntu ari karaba ikintu cya sendika bakivuze batwumva ko menga turabagumutsi tuje gutegura amagreve wiki kandi dutezwa gukurikirana kugwanira inyungu z'umukozi mu gihe ziriko zirahohoterwa
uyu mwigisha aheze imyaka 15 ari umunywanyi wa Steb aratanga iyindi siguro ituma abanywanyi badahurumbira kwinjira muri Steb
ubwa mbere sendika zigitangura zikiba active cyane muri za 2002-2002 abanywanyi bari benshi hanyuma ibyo asaba barabironka ubu naho abashasha abigisha binjiye mu mwuga nibihutira kwinjira mu masendika kubera ibikorwa byinshi abakera bari barabikoreye
kubona abanywanyi batera bagabanuka biratuma sendika Step idaheza ngo yitunganye uko byategerezwe uyu numwe mu bigisha asanzwe ari umunywanyi
uruhombo muri Step ntizwabura kurubona kuko mu bisanzwe Step sendika itezwe imbere n'abanywanyi mu gihe bayihurumbiramo kuko niyo giye kurubuga uka sanga sendika nta bamambre ifise urumva ko bitagenda neza muri make rero sendika yakwiye gufatwa mu mugongo
umwe mu bagenduzi bakuru b'indero mu ntara ya Cankuzo yabwije ijwi rya Amerika ko badashobora kuba intambamye ku masendika y'abigisha mu gihe yoba ari karakora yubahiriza amategeko kandi ntagumura bari ku murimo ibuhumuza ni mu ntara ya Cankuzo mu seriko bw'uBurundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuva mu mwaka w'1990 aho hashingwa amaleta yigenga atowe n'abanyagihugu mu turere twa Cisjordan na Gaza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutanga imfashanyo z'amadolari arenga amamiliyaridi 5 mu iterambere rya Palestiniya, harimo n'imfashanyo zikomeza umutekano ariko zitarimwo ibigwanisho. Ku butegetsi bwa Donald Trump, izo mfashanyo zitegekanijwe kongerezwa. Umugambi w'izo mfashanyo uzoba ari uwo gufasha kugarukira imbabare z'abanyepalestiniya hamwe no gukora ibishobotse byose kugira umutekano n'iterambere bitsimbatare, kugira kandi haboneka amahoro arama hagati y'abanyeisraeli n'abanyepalestiniya. Ariko nk'uko umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga wa Amerika Rex Tillerson yavuze ashimitse, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteze ko haba ikugwaho ry'itegeko rimaze igihe kirekire ryemerera ubutegetsi bwa Palestiniya gushumbusha imiryango y'abagizi b'iterabwoba bicigwa canke bagakomerekera mu bitero baba bagize ku banyeisraeli. Aho yashinga intahe imbere y'inama nshingamateka, umushikiranganji Tillerson yavuze ko we na Perezida Donald Trump babishikirije umutegetsi mukuru wa Palestiniya Perezida Mahmoud Abbas igihe bari mu rugendo i Bethlehem mu kwezi kwa gatanu. Naho mu kwezi guheze abategetsi ba Palestiniya batangaje ko bagiye guhagarika gutanga amafaranga kuri bamwe mu bagwanyi bakorana n'umugwi w'iterabwoba wa Hamas bari mu munyororo, iyo ngingo ntiyashimishije ngo ikemure amakenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise ku mafaranga atangwa ashimira abagizi b'iterabwoba bibandanya gukogwa. Nkuko Perezida Trump yavuze ari Betlehemu aho yari ahagararanye na Perezida Abbas, amahoro ntashobora kuzopfa atsimbataye iyo ubugizi bwa nabi bwemewe bugahemberwa kandi bugashimirwa. Ati dutegerezwa guhaguruka tukagwanira hamwe ubwo bugizi bwa nabi.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha, aha niyo bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.